Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatwumva mwese, mbanje kubasuhuza hano i Washington. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ni njye uyo biganiro by'uyu mwanya. Mwese kandi mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi yarayimenyesheje abarongoye icyo kigo yuko imigenderanire no gukorana n'icyo kigo bibaye birabangira. Umushikiranganji ajijwe imigenderanire no gufashanya ku Burundi n'amakungu akaba yibamenyesheje mu nama yabagirishije.
Uyu ni umushingantahe Philippe Nzobonariba, ni umuvugizi wa Leta y'u Burundi ku cyemezo Leta yafashe ku bijyanye n'ibiro bya ONU bishyize hagati y'akazi na muntu mu Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo ijwi ry'abantu batatu muri komine Bugarama mu ntara ya Rumonge, ndetse n'ubushinjacyaha bwasabiye abantu umunani gufungwa burundu mu rukiko mu ntara y'Igitega kubera iyicwa rya General Nshimirimana Adolphe, zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi ry'Amerika. Mbaye mbararitse. Abantu batatu barayibishwe, abandi babiri barakomereka muri komine Bugarama mu ntara ya Rumonge iri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Burundi. Polisi ya Rumonge itangaza ko abakoze icyo gitero cyahitanye abantu kugeza ubu bataramenyekana. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Rumonge Fidelite Ishatse niwe utugezaho ibisobanuro kuri iyi nkuru.
Abantu bishwe basanzwe bazinanye, babiri muri bo nawo umuryango umwe bagizwe na Romiwar Bizindavyi yaharongoye ishuri nshingiro ryo mu Ruteme, undi nawe ni se wabo yitwa Sindatunga Edouard Mutama w'imyaka irenga 60, gatatu nawe yitwa Byarimana Gregoire akaba nawe nyene yari umwigisha ku ishuri nshingiro ry'Ruteme. Amakuru twahawe n'abacitse ku icumu avuga ko abantu bishwe igice cy'ahazi bizi joro n'abantu bitwaje ibigwanisho babasanze bunywero bwo ku mutumba Ruteme ku gacimbiri Saga. Ntunzwe n'Imana Maurice cyitse ku icumu asonda ndaiza n'ubwo bunywero
asatsi bi tijora nariko ndadandaza rero jenshi ndabaga ati mikonoare nza kwaka amahera nza numva kaduru kavugiye nyuma y'inzu ndasohoka nshitse imbere y'inzu ndabona abantu babiri harimo uwo yapfuye nyene ngo batangwe kwica yabona ko bamwishe nyene avuga ati ntabanza numva amasoro ndajana hirya umwe yariko arasira acarambona aca nkubita amasoro ankurikiza amasoro rwose ndatemba n'ubundi hirya mugabo mba nta narume rwangene
uyu yatanguye kwicwa nk'uko amakuru twakuye muri mwuko bunywero abivuga. Numuyobozi w'ishuri nshingiro riri kuri uyu mutumba akaba yarasibwe hanze mu gihe yarasohotse agiye kwihagarika. Aba bandi bapfuye babiri n'abakomeretse babiri nyene bahitanwe n'amasasu yacucagiwe mu nzu barimwo. Ayo makuru nyene yemeza ko ayo masasu abo bitwaje ibigwanisho bayacucagiye inyuma y'igrenade yatewe n'umupolisi iri mu bwo bunywero.
Hari umupolisi yari afite grenade ngaha yumvise rero yuko bariko bararasa ngaha araba na wenyine bari kumwe n'abandi bahungiye mu kazu. Urumva ngira ati turagu yenga arabi nyene yochinzira kumbe ngira arenga acatera nyagire ntaho bari mawe acariru bace baza hubwo cyabara barasa bari nyu rimwe bibiri yakipfuka umwe yakomerekeye ha uwunda komerekera hajya mu kazu hajya.
Amwe makuru dukura aho ku mutumba Ruteme yemeza yuko abantu bitwaje ibigwanisho barabasuma ibyo akabigwa bisunze yuko igihe bashika baje baka amafaranga
bashitse bahamagara ngo zana amahera
barahamagaye witwa Marius batizana amahera sibadandaje
ubyumvise yuko bavuga ngo zana amahera ubunyene bahamagara umuntu adandaza ngaha urumva ko barabasuma aho uwo yacatera grenade bariko bavuga ati ahubwo ugurura tubarase bose kugira bashike indani bace babasoka urumva ntawe bagiye basofye ntanu
urumva ikintu cabuje yuko ibintu bitabandanya biyangara nuko hari hasanzwe abapolisi bagaca bateza grenade bakivuna
abanyagihugu ngo basanzwe ba ku mutumba Ruteme baremeza yuko ku mutumbi wabo atanarimwe hari bwaseseke amaraso. Bavuga yuko abahesha ayo maraso baje bava handi. Umutumba Ruteme uri kuri rwego rw'amakomine akunda guhungabanamwo umutekano. Ayo ni komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi hamwe n'amakomine ya Burambi na Buyengero ari mu ntara ya Rumonge. Rumonge ahora makuru dukura mu gipolisi mu ntara ya Rumonge avuga ko bw'amatohoza amaze kugira abageze igitero kuri ubwo bunywero bajava muri zone ya Kibezi muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi ico gitero kubwi gipolisi cakozwe n'abantu bane bafite inkohozi ibiri OPC 1 Donatien Manirakiza arangwe gipolisi mu ntara ya Rumonge avuga ko ico gitero cyo bacaje kigana uwo muyobozi w'ishure nshingiro kubera ko yaramaze kugabishwa ko atavuye mu gambwe uri ku butegetsi azokwicwa uyarongwe igipolisi mu ntara ya Rumonge yabiye kandi ico cy'u America ko mu wara bigindavyi yigeze kubagugwa n'abatemera gusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu mwaka uheze abo nabo akaba bamuhora ko ari umugambwe uri ku butegetsi bakamusaba yuko ava muri uwo mugambwe rumwe bigindavyi yarasanzwe ari mu namuzwa jambo ya komine Bugarama mu gipolisi mu ntara Rumonge ubona yuko kugira ngo impori garuke ari ko abanyagihugu bafatana mu nda mu kudoma urutoki kuri uwo wese ashagungabanya umutekano irute muri komine Bugarama mu ntara Rumonge fitete ishase ijwi rya Amerika.
Nibutsa mwe mutangiye gukurikira ibiganiro byacu ko mukurikirira radio y'u Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikro muri kumwe nange Etienne Karekezi hano i Washington. Leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo guca ubufatanye n'ibiro bya ONU bishinzwe abateka kazi na muntu mu Burundi nyuma ya raporo y'impugukeza ONU y'u gihugu cyabagihohotera uburenganzira bwa muntu ku buryo burenze kamere. Umuvugizi wa leta y'u Burundi umushinga nawe Philippe Nzobonariba yasobanuye iyo ngingo ku itangaza makuru mu Burundi.
Kubera uruhara rukomeye ikigo cyawo nikijejwe ibijyanye n'agataka kazi na muntu mu Burundi cyagize mu gufadikanya kwandika irementanya riri muri cyacegeranyo akagwika yitabahinga mu by'agataka kazi na muntu gaheruka gusohora kambi kibara niche leta y'u Burundi be ninzego z'umutekano leta y'u Burundi yarayimenyesheje abarongoye ico kigo yuko imigenderanire no gukorana n'ico kigo bibaye birabangira mushikira nganje ajijwe imigenderanire no gufashanya ku Burundi n'amakungu akaba yabamenyesheje mu nama yabagirishije ku munsi wa mbere kugenekereza rya 10 gitugutu umwaka w'2016 mukurindira leta y'u Burundi yasabye abarongoye ico kigo gushiraho umugwi uzobanza kumvikana na leta amasezerano yerekeye ico kigo ico kigo kijejwe umwanya kizomara hamwe n'igitiri cy'abakozi kizoba gikoresha hejuru iyo ngingo leta y'u Burundi yarafashe iyi ngingo yuko abo biyita abahinga batakirekuriwe guhonyoza ikirenge cyabo ku butaka bw'u Burundi kubera amakosa n'ikibi gihambaye baraye bakoreye u Burundi n'abarundi mu cegeranyo cyabo cy'ibinyoma baraye basohoye nabo bakaba araba umukenyezi yitwa Sahiri Fader Maya aturuka mu gihugu cya Algeria, uwitwa Christophe Hens ava muri Afrika y'Epfo hamwe n'uwitwa Pablo Dogriev ava mu gihugu cya Colombia.
Uyu ni Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta y'u Burundi asobanura icyemezo leta yarayifashe kubijyanye n'ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi icyemezo cyatangarijwe itangazamakuru uyu munsi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuba komeje kutwumva ni radio y'ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikro Netienne Karekezi. Mu rukiko rukuru rw'igihugu cy'u Burundi rwakoreye mu ntara ya Gitega, ubushinjacyaha bwa leta bwasabye urukiko rwakatira igihano cyo gufungwa burundu abantu 8 bakekwa ko barishe General Adolphe Nshimirimana. Ni inkuru yakurikiwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Gitega Fidel Dantoine Nsabimana.
Bose ukwaru munani abasirikare batanu n'abapolisi batatu bagirizwa n'umushikiriza manza gutegura no kugandagura Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bongeye kurenguka ku munsi wa kabiri wo kuburana mu ido nido bane muri abo bitavye Sentare nkuru ya commune Muha mu gisagara ca Bujumbura bazanye n'ivyabo nabibakura kwica abandi batatu ntibashoboye kuronka ivyabona bavuze ko babuze amafaranga y'urugendo n'induhuro yo kunzira amasura yashoboye gushika yagiye ashinga inaye imbere ya Sentare avuga yemeza ko abasurira bari mu anza binyuranye naho Adolphe Nshimirimana yagandaguriwe umusirikare bigira umugisha kado yazanye icabona cemeza ko ku munsi w'Imana itariki ya kabiri ukwezi k'umunane 2015 umunsi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yicwa yari yasenze imisa ya mbere muri paruwasi ya Rusengo komine n'intara ya Ruigi Nyabenda ya Ernest wundi musirikare yasambye avuga ko umunsi Lieutenant General yicwa yari kwizamu ku rugo rwa Colonel Niyongabo Viato umunganirizi w'umushikiranganje wo kwivuna abansi Nyabenda ya Ernest yasavye Sentare gutelefona Colonel Niyongabo Viato amukure kwica kuko azineza ko yaracunze kurugiwe mu kinanira aho ni mu gisagara ca Bujumbura waje gutera impari nyinshi kuko yafashwe n'umushikiriza manza nk'umutwe w'icwa rya Lieutenant General Nshimirimana n'umupolisi Nimbona Renova onawe yavuye azana inkaratasi zerekana ko uyo munsi yari mu karuhuko mu ntara ruta nasanzwe avuka Nimbona Renova yazanye n'amasura yemeza imbere ya Sentare ko uwo munsi wa munga wa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana gandagugwa we yari mu rutana umupolisi niyo nkuru Philbert yatangarije Sentare ko uwo munsi oyagirizwa pfa yari yazindutse gutegera indirimbo uko ari muri korale yari kuririmba mu misa ya mbere muri paruwasi yo mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura yazanya amasura umunani yabo baririmbana muri korale bemeza imbere ya Sentare ko bari kumwe uwo munsi General Agandagugu umupolisi Miburo Matias yaje imbere ya Sentare yitwaje amasura ne yemeza ko yari muri komine ya Tendajuru uwo mupolisi yerekanye n'impapuro zemeza ko yarasanzwe ari mu karuhuko kazwi n'amategeko Sentare yasavye kwivyabo n'umunani vyavuzwe n'umushikiriza manza ku munsi wa mbere w'urubanza rw'idonido mushikiriza manza yishuye ko badashobora kuza kubera imvo z'umutekano yazanye ivyegeranyo vyivyo vyabo na vyiwe biri ku mikono ivyo vyavuye vyamirizwa n'abagirizwa bifadikanije n'ababunganira basaba Sentare kutavyisunga umushikiriza manza yaciye yumvisha Sentare amajwi yavuze ko yafashwe abo yagiriza bari ko bagira inama mu kabare kwa mukono ku ibarabara rya 25 mu Buyenzi itariki 16 z'ukwa munani 2015 aho yavuze ko bari mu rubanza gukwigina kubona baraganda uye Lieutenant General Adolphe Nshimirimana abunganira bagirizwa bavuze ko ayo majwi ari nk'agakino kakinywe kuko atanakimwe cemeza ko ayo majwi arayabagirizwa baca basaba Sentare kutayahagaciro umushikiriza manza yasabwe na Sentare gusozera imburano aca asabira abo yagiriza umunyororo guherayo abagirizwa bashigikiwe n'ababuranira basavye kwezwa bavuga ko uwabashengeje atashoboye kwerekana ivyemezo Sentare yacisha urubanza mu mwiherero umwe mu bashingwa manza batatu bafasha abagirizwa yatubwiye ica avuga kuri urugo banza
twashoboye kwerekana yuko abo dufasha ntibari gushobora kuba mu bibanza bibiri ntibari shobora kuba aho bari nkuko vyasuye n'amasura yabo hama ngo bashobore kuba bari kubakora ico caha kubwivuzo mvo zose rero nizo twatumye dusaba yuko barekugwa atagisabwe kuko atavyagirije ibishemeye umushikiriza manza yashoboye kwerekana turindiriye rero majambo make ingingo y'umucamanza
biteganijwe ku rubanza ruzosomwa mu kiringo gitarenga iminsi 30 kuva rugiye mu mwiherero igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
turacyari mu Burundi imibare itangwa n'ishami rya ONU ryita kubana UNICEF yerekana ko abana b'abakobwa bashinga ingo batigejeje ku myaka 18 bagera ku 20%. Ibyo ni byatangajwe kuri itariki isi yahariye kwibuka umwana w'umukobwa n'iryo shami rya ONU UNICEF ni inkuru yakurikirana mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ari Bujumbura.
Amatohoza yakozwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi bishinze kurwanya ikiza roho nyanganda sida na malariya rifadikanije n'ishyirahamwe gitagwaruka ku isi UNICEF mu duce tumwe twa Bujumbura yemeza ko ibitigiri by'abashingirwa hataragera bitera byiyongera. Umufasoni bumwe Bertile ajejwe iby'inyifato n'imibereho muri iryo shyirahamwe afatira ku biharuro byo mu mwaka uheze na mwaka uyu.
Ku matohoza twagize mu mazone Kamenge Kinama Cibitoke nuko twasanze aho kumanuka byaradu Gisuzi aho twari twagize amatohoza mu mwaka uheze navuze yuko abana b'abakobwa bashingizwa bataragera batarakwiza imyaka 15 kwari ku gitigiri kimwe n'ibiti 9 kwijana hanyuma bashingizwa batarakwiza 18 ibitigiri ingana 19 n'ibice 9 kwijana hama ubu naho tukaba tugeze twaravye kuri abo nyene twari twagiriye dusanga byaraduze ubu abana b'abakobwa bashingizwa batarakwiza imyaka 15 bigeze ku ibitigiri 2 n'ibice 8 kwijana abashingizwa batarakwiza imyaka 18 naho n'ibice 20 n'ibice 9 kwijana
ubukene mu miryango ni kimwe mu bituma kuja kubaka hataragera kubigeme bivugwa na Esperance Ntirampeba arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi biyemeje kugwanya sida na malaria anariserukira imbere y'amategeko
amatohoza twagiye turagira twasanze ibyo bitigiri ahanini biduka kubera rimwe rimwe usanga ubukene buri mu miryango bwiyongera uko ubukene bugenda buriyongera mu miryango ugasanga imiryango imwe imwe iyubonye nko umwana w'umukobwa wabo ariko arakurikirana ngira n'umuntu w'umutunzi ni ukuvuga umutunzi umuntu afite udufaranga usanga umwana amubwira ati raba ingene urya muntu woshika mu rugo iwiwe kugira ngo azaradufasha urumva hanini rero ivyo bitikiri biriyongera kubera ubukene buri mu miryango
uwarongo iryo shira hamwe asaba leta y'u Burundi gufata ingingo zikwiye kugira ko karanda karanduranwe n'imizi umufaso ni Esperance Ntirampeba afise n'ica saba ababyeyi
leta y'u Burundi nuko yofata ingingo zibereye kandi zikwiye zo shobora gutuza iryo shingizwa ku nguvu by'abana babigeme bataragera bagashiraho ibihano by'ukuri nko ku muntu yashoboye kuja kubakana n'umwana atarakwiza imyaka yemejwe n'amategeko y'u Burundi hanyuma ku bavyeyi nabo twabasaba ko twese nk'uko twamye turasemerera ko twofadikanya ugo rugamba kugira ngo twese dushobore gutuza no kwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abana babigeme byo kubashingiza ku nguvu kandi batarakwiza imyaka yemejwe n'amategeko
abakenyezi b'abarundikazi biyemeje kugwanya sida na malaria basanga ibitigiri by'abakenyezi bari mu nzego bikiri bito cyane Bertire Bumwe ajejwe iby'inyifato muri iryo shirahamwe asaba ko byumva ku by'130 bikaja ku by'150
aho kuri ico novuga twarashimye ariko tubandanya dusaba ko biduga kuko bica bigaruka hahandi namwe ndavuga kukutangana kw'ibitsina twifuza yuko iyo ba 50 hama twese tukavugira hamwe kandi atawinubi wundi
uno munsi impuza makungu wahari umwigeme kw'isi ushitse mu gihe uburundi buharurwa mu bihugu 193 byiyemeje kurandurana n'imizi ivyo kuja kubaka kubigeme badakwije imyaka iri hejuru ya 18 abagize ishira hamwe rihurikiyemo abakenyezi biyemeje kugwanya ikiza roho nyanganda sida na malaria basaba leta y'u Burundi gushira mu ngiro ivyo yiyemeje ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
mbibutse abakomeje kutwumva ko mukurikirira radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington Leta y'u Rwanda iruze kwemerera amaburuse yo gukomeza amasomo muri za kaminuza zo mu Rwanda abanyeshuri hafi 300 b'abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Mahama ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Mu kiganiro muri isanga mu mwanya ushize ijwi rya Amerika ryatumiye Aristarke Ngoga uyoboye impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mahama kuri mikoro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo bwana Ngoga Aristarke aratangira asobanura ibyo u Rwanda rwashingiyeho ruhitamo abo banyeshuri.
Murakoze cyane. Abo banyeshuri bafashe kugira ngo bashe kujya kwiga habanje kureberwa kuri ku nyandiko cyangwa se ku madokima dukikije diplome bafite diplome d'etat n'ibindi byose bitandukanye twifashishije inyandiko zisanzwe zikoreshwa mu Burundi hanyuma baza kwigishwa n'icyongereza nanone kugira ngo babashe kugira bafashe igihe kirenga amezi 3 kugira ngo babashe kuva icyongereza nibajya kwiga mu sisteme y'u Rwanda aho twiga abanyeshuri mu universite yo mu cyongereza babashe gukurikira neza ubwo rero hagendewe ku nyandiko ababashe gutanga izo nyandiko ariko nanone hagendewe no ku bushobozi bwari buhari nuko abantu twagiye tubahitamo
uretse abazobandaniriza mu mashure kaminuza mu Rwanda hoba hari abaronse uburyo bwo kuja nko mu mahanga kwiga
bo harimo abantu babiri babashe kuronka uburyo bwo kuzajya kwiga muri mu Faransa ku buvugizi bwakozwe na n'umuryango Meza Shalom hakaba hari babiri rero bazajya kwiga mu gihugu cy'u Faransa
Murafuze ko baronsekejwe izo nyigisho z'icyongereza mwihweje mubona bari ku rugero rumwe nabo bazokwigana bageze mu mashuri kaminuza mu Rwanda.
Ubusanzwe ukurikije igihe bize ndavuga ngo kwiga amasaha byibura 8 ku munsi amasaha baba bashaka kwiga mu gihe cy'amezi 3 ubundi ni credit nziza zishobora gutuma ugera ku rwego rwiza rwagufasha gukurikira neza kandi turebye capacity yabo turebye ibizamini bakoraga ibibazo bakoraga bigaragara ko bari ku rugero ruringaniye rushobora gutuma babasha gukurikira neza amasomo yabo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga mwama mukurikirana imisi yose cisaha aho turi kumwe n'umutumire wacu Ngoga Arstark serukira leta y'u Rwanda kubijanye n'impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Mahama. Ico ni gikorwa muzobandanya murondera abanyeshuri bazoba bashikanye ibikenewe kugira ngo baje mu mashuri kaminuza mu Rwanda.
Ko bitandukanye harimo ko ubundi impunzi hariho hose zibasha hari uburenganzira bifite mu burenganzira bafite b'umutekano bagomba kuba bafite umutekano uhagije aho bari. Ikindi ni uko bagomba kubasha kwivuza uzarwara bagomba kwivuza hari uburyo bushyirwaho butuma ibi byose iby'ibanze bikenerwa yaba bagomba kwivuza cyangwa kugura n'ibindi bikoresho bitandukanye byose birateganyijwe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ubu naho duhe umwanya abadukurikirana bafise ibibazo canke ivyimviro vyo guterera ku telefone turi kumwe na James wiriwe ufise ikibazo canke icyimviro ushikiriza
ego icyimviro bwo mandi n'abandi abonye mwandika kuri bya bintu bya mu Rwanda babaye gufasha abanyeshuri ngo batangize kaminuza ni 5 umuntu asima ushima tarika gushyira uko turabona yuko impunzi aho ziri mu bihugu bitandukanye turabona yuko u Rwanda ifashe neza impunzi n'abanyeshuri babandanya biga kandi ikibazo nagomba kumubaza ni ikibazo kivuga ati none mu isungi kiko ndumva mwafasha abanyeshuri amagera 260 kandi tubona yuko ngaha mu gihugu cyane cy'u Rwanda hari abanyeshuri benshi cyo bari ikibazo boba barakoze.
Urakoze.
Aba kubyerekeye no buryo. Allo.
Eh bandanya unyarutse.
Ego hama biraboneka yuko umuntu cyangwa murafite n'umutegekanya abadabanya biga kugira ngo bige bakwije ibyangombwa kuko winjiye muri kaminuza hare byinshi bisabwa mu dobanda amubafashe. Ama ndabashimiye cyane mu bandi mugira ngo mutimu meduko ama leta y'u Burundi ibone yuko u Rwanda atari umwasi urundi aho gusakira iterambere abana b'u Burundi cyane cyane. Murakoze.
Astark mwo kwishura.
Murakoze ko kijyanye no kuvuga ngo ese kuba barafashe 260 wenda nagira ngo nakosore gatoya mu nkambi ya Mahama hateganyijwe kuzava abanyeshuri bagera kuri 272 niwe wateganyije kuhava kuko hari abamaze kugenda hari abategereje kujya kwiga mu yandi mashuri ataratangira kwiga. Kuba rero harafashwe abo banyeshuri bonyine si kuvuga yuko aribo bakeneye kwiga gusa ahubwo ni ukubera ko hari kugira ngo ibyakozwe byose mu banyeshuri aba turimo tuvuga ubu ngubu byatewe n'ubushobozi bwari bubashe kuboneka bwo kwishyurira abanyeshuri ariko abo ni ab'Imahama ariko hari n'abandi bava i Kigali bari muri i Kigali ndetse no mu yindi mijyi y'u Rwanda nabo bari kumwe n'abo banyeshuri. So ibi byose rero bikaba byarakozwe ku bufatanye n'umuryango mwiza Shalom umubare wafashwe w'ubushobozi buhari mu rwego rwo gufasha abanyeshuri muri uyu mwaka.
Murakoze. Kuri telefone kandi turi kumwe na Fiston. Fiston uratwumva?
Yego ndabumva mwiriwe.
Ubumwiriwe nawe. Ufise ikibazo canke icyimviro ushikiriza?
Ndafise icyumviro ngongera nkagira n'ikibazo. Ariko imbere yose nagomba kwanza mbanze ndamuse abatumire. Yego igikorwa leta y'u Rwanda na Seri hamwe na Mezo Sharome bakoze kugira impunzi ishobore kuyiga ni cyiza. Kandi tukaba dusaba yuko bubategekaniriza uburyo muri iyo myaka yose bazokwiga kubera nabo n'abarundi kandi n'abantu nk'abandi. Ikibazo rero nari mfise ni iki none ko bashoboye kubemerera bakiga abo banyeshuri batoye ikibazo eske abanyeshuri nabo bashoboye guheza amashuri mugabo nibatore ikibazo bazo bamenya gute nibo bakazi kugira cyangwa bakaba formation kanaka kugira bazoshobore kwifasha mu buzima buzokurikira. Murakoze.
Murakoze. Reka abishure Arstark
Ujianye na wanyeshuri nyilango watahari problemi zizanduka nyizizi zizakurwa kandu nuhu zara natanji zo kujisha zo kukora zo kujisha inyuga kwa kitara washi kukumeza ari kwa rinizi ni problemi zizanduka nye mwujihe jiheze hashize nyilango hichumweru chumwe changwa saafi chumweru wiri hata mudiango hafer mudiango hafer tanji mnarete Rwanda basi nyenye masezerano kubijanye icyo nakwita nko gutangiza umugambi wo gufasha impunzi kwibeshaho icyo bita livelihood strategy uzageze mu mwaka wa 2022 aho hateganyijwe yuko impunzi zizafashwa kwiga imishinga ndetse zigahabwa ubushobozi kugira ngo zibashe gukora imishinga ibyara inyungu aho hose rero abatabasha kujya muri kaminuza nabo bazabasha kugerwaho n'izo serivisi.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mukurikirana ikiganiro muri Sanga aho ruha akaryo kugushikiza ibyiyumviro no kubaza ibibazo abatumire tuba twatumiye. Ku bandi bariko badukurikirana bashoboye gushikiza ibyiyumviro byabo harimo Mbaya Sarkozy avuga ko Leta y'u Rwanda yoronka imihezagiri ivuye ku mana ko bakoze igikorwa gikomeye cyane. Uyundi nawe yise ISP membre avuga ko leta yakoze neza leta y'u Rwanda. Ubundi nawe Nkuzimana Marius avuga ko bakoze neza cyane kuko bafashe mu kubaha bourse na burya bafise umutima w'ikigongwe. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mwandanya gukurikirana ikiganiro muri Sanga. Ubundi mu badukurikirana ari ku telefone ni Ezekiel. Ezekiel wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro cyikiriza?
Ufise icyumviro cyikiriza?
Eh.
Ego kene chambere bema ntambwe gushimira Leta y'u Rwanda yarayita iyo yarayihaye yo burutse abanyeshuri b'u Burundi ariko nakigoro keza kandi ko n'urukundo yere iriko itangura kwerekana nyene na cyane cyane mu guhoza abana b'abarundi bahunze bahungiza ingorane ziri mu gihugu. Ama cyaka biri nyene n'ukuri twatangura ahubwo kuyishimira gose ahubwo twanga abatoyisi abako yogera ko yo daba ahubwo nyabunika n'ibindi byishimye na uko mana cyambaze kibazo ngo none iyo bourse baba bahaye burya batavuroherwa kuzi na cyane cyane mu ndi mica yuko numva iyo nsanga afite ibintu nyene by'indimi nsanga nyene badahurije ko abandi bakabatabizi neza nagomba kubabaza ko atangorane bazaza kubahuza nazo.
Murakoze. Ngoga murashaka kwishura?
Bo icyo cyose abaje ntabwo nibashe kucyumva neza no guhuza abanyeshuri n'abanyarwanda ntabwo mbashe.
Yavuze ko batazohava bagira ibibazo kubera nk'ibintu by'ururimi ko atazoba kumbure bari ku rugero rumwe n'abandi.
Numvise niyo mpamvu habayeho kubanza gukora kubahugura mu Cyongereza mu gihe kirenga amezi atatu. Amezi atatu bo Icyongereza cyonyine kandi ikindi ni uko no muri sisiteme y'u Rwanda tunarebye no kugira ngo tuve muri sisiteme y'Igifaransa tukajya muri sisiteme y'Icyongereza. Iyo umuntu ubundi mu rurimi rw'Igifaransa baravuga ngo sankoreza kondeje korero, iyo wiga mu rurimi rw'Icyongereza n'Icyongereza ubasha kugikoresha cyane, ubasha gukurikira neza ndetse ukabasha nuko kigenda gitera imbere. So ubumenyi bahawe ubumenyi bw'ibanze, ariko uko bakomeza kwiga n'abanyarwanda batangira sisiteme byagiye bamwe na bamwe bibagora, ariko uko bagendaga biga uko umuntu agenda yiga kugenda umuntu agenda kwa practice yiga mu Cyongereza ururimi rugenda ni ibintu twese tuzi ko genda bitera imbere. Tumva rero ko nta kibazo bizatera no kuba bataba ari ku rugero abandi, nta kibazo bizatera biza hari abo bishobora kugora bitewe nuko basanzwe bazi ururimi. Abantu bose ntabwo bafite kapasiti imwe yo kumenya ururimi, ariko tuzi neza yuko dukurikije ibiganiro twakoranye nabo, dukurikije teste bakoreshejwe n'abarimu kandi b'abahanga babigishije, dutekereza ko bazabasha kwiyadasa neza.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubutse abacugura amaradiyo yanyu ko muri ko mukurikirana ikiganiro muri Sanga. Tubandanye rero turavuga kuri aya mabourse yahawe abarundi baba mu ikambi impunzi ya Mahama. Twariko turavuga ku byerekeye ibyo bibazo bijanye n'ururimi, hariho n'ibindi bibazo bishobora kuboneka nk'ibijanye n'ibikoresho. Ku bijanye n'ibikoresho bazoba bakeneye hoho n'ikiye gitegekanywa? Ngoga Arstark.
Igiteganywa mu bijanye n'ibikoresho, ubundi bagiye kuva ku ishuri hari ibikoresho batwara, kuko icya mbere amashuri barimo ni amashuri afite interna, afite aho bashobora uburyamo, bashobora kubona matera, bashobora kubona n'ibindi. So ibikoresho by'ibanze by'isuku n'ibindi bikenewe bagiye babihabwa bava mu nkambi bagiye ku ishuri.
uwo yaribwa na Aristarike Ngoga uyoboye impuzo barundi zo mu nkambi ya Mahama kuri mikoro mugenzi wacu Fideli niyo ngabo ku kibazo cy'uko abarundi hafi 300 bahawe buruse zo kujya kwigana guverinoma y'u Rwanda kuba twumvaga rero naha dusore ikiganiro cyacu cyo kuri aya masaha ku hanga by'umwe kumwe na Inosa Kimenyi wadufashije gutegwa no gukira hamwe programu yose naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi nongeye kubifuriza ibihe byiza kuri uyu mugoroba mukomeza mwumva radio Ijwi rya Amerika.